Tome Malinowinski yavuze ko mu bijyanye n'agateka kazi na muntu atanu umwe yodeha ko ibintu byifashe nabi cyane mu Burundi yatanze turorero tw'abantu banyuruzwa bakaburwa irengero abakubagurwa abafungiwe mu mabohero azwi n'ayatazwi mu buryo budatomoye hamwe n'abafungirwa ubusa bitwa abagwanyi canke abafatanya n'abashatse guhika ubutegetsi kandi akenshi baba ari abantu bashikirije ivyiyumviro vyabo gusa canke bakazira ko bashigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yatanze akarorero ko witwa Alfredo Bemuge Enzi azwi ku izina rya Kigingi, umuhanzi atwenza abantu komedie mu Gifaransa, aherutse gufungwa n'iperereza yagirizwa ko yiganye President Nkurunziza akanabishira ku buhinga bwa none. Icegera cy'umunyamabanga wa Amerika arabivye agateka kazi na muntu demokarasi n'akazi yagiriza leta y'u Burundi kwivuga indimi zibiri.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi, so it does not work to say to us that they support.
Ntushobora kubwira ikintu amakungu munyumuka igihushana barundi rero ntibishoboka kutubwira ngo barashigikiye ibiganiro bidakumira hanyuma amatangazo y'umugambo uri ku butegetsi bakavuga ko amakungu afadikanije na Katolika ibinyamakuru amashirahamwe yigenga kugira ngo batembagaze ubutegetsi. Ntushobora kuvuga ko abantu bose bakugwanya, ibi ntibikora kandi ntibishikana ku biganiro bibyara ikintu kizima. Ibyo bavuga naho bobishikiriza mu Kirundi turuhira kubimenya. Kwiyamiriza abantu bose abatavuga rumwe na leta Katolika ka ibihugu bimwe bimwe amashirahamwe yigenga uvuga ko ari abansi b'abarundi nta biganiro by'ukuri bizondushikana ko iryo baragyimvugo z'urwanko ritegerezwa guhagarara.
Crazy hateful speech needs to stop.
Malinowski yavuze ko amakungu atifuza na gato ko hosubira kuba amahano mu Burundi nk'ayabaye muri kahise kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku karere kose. Nayo leta y'u Burundi ngo ntiyarikwiye gukwega amaguru mu biganiro biyihuza n'abatavuga rumwe nayo bihagarikiwe n'akarere ka Ease kuko ingorane zose zigarukako.
Sometimes it seems to us that
rimwe na rimwe leta yibaza kuri kiratesha umwanya makungu, ariko by'ukuri niri kiratakaza umwanya wayo. Ehe, ubumwe bwa Buraya bwayimye amafaranga ikoresha n'aya misombe, ubutunzi busubira inyuma ku munsi ku munsi, amatagisi n'amakori nuko nyene. Mbega leta izobandanya ikora gute? Izohemba abajejwe umutekano gute? Ibi ni ibibazo atari mikino leta itegerezwa guhangana navyo. Namba leta yibaza kwihagaza neza nk'uko hari ababivuga ni ukwihenda, kandi ibihano bisugereza leta ngo yemere ibiganiro bidakumira bigiye kwiyongera. Abajijwe ku bijyanye n'ibinogo byahambwemo abantu benshi aho leta n'abayigwanya bagirizanya kumwe ariwe yabikoze, Tom Malinowski yavuze ko abahinga mva makungu ariwe bazoca urubanza.
If the government believes that the mass graves are
niba leta yizera ko ibinogo byahambwemo abantu benshi byimbwe n'abayigwanya ni kuko inoni itevya umuzo w'abahinga mva makungu bigenga. Niba leta by'ukuri izi ko yera ikwiye kureka abo bahinga bakaza mu gihugu, leta niyabivuga ukuri bazobibwira isi yose ko ataruhara yagize. Mu rugendo rwiwe Tom Malinowski yabonanye n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu abarongoye umugwi w'igihugu w'ibiganiro hagati y'Abarundi CNDEI, abaserukira ibisata vya ONU n'umwe bwa Afrika hamwe n'abandi. Ibaye rya kabiri mu kiringo c'umwaka agendera Uburundi. Iyo ntumwa ya Amerika yasezeranye ko igihugu ciwe kizobandanya gifasha Uburundi mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu, na cane cane ko abenshi mu babikoramwo bahunze igihugu. Mugabo yamenyesheje ko abategetsi b'Abarundi bakwiye gutahura ko ari bo bategerezwa gutorera umuti ibibazo vy'abanyagihugu imbere y'uko amakunga abafasha. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.